Turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Miriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi hano muri studio y'inzwi muri kumwe na Joy Diane ni nahazo ngiye kuremesha makuru tubafitiye muri kano kanya. Umwungeri wa Ekleziya Katolika Papa Francisco yifuza kumenya ukuri no gushengeza imbere y'ubutungane. Abagandaguye wahoze aserukira Vatikano mu Burundi Archevêque Michael Courtney yagandaguriwe mu Burundi mu 2023.
Imiryango kuko irabaza ingene vyagenze n'ababikoze. Bavuze bati ko twumvise ko ariho umugwi uri kuragira amatohoza, twosaba rero ko wonyarutsa kugira ngo umwakuza tube tuzi ingene vyagenze.
Uyu ni president w'Urundi Evariste Ndayishimiye hano majambo yavuga abatahukavuye I Vatikano aho yabonanye n'umwungeri wa Ekleziya Katolika Papa Francisco. Muri make muri Ethiopia bamaze guteshwa izabo n'ingwano hagati ya leta ya Ethiopia n'ingabo z'intara ya Tigray barenze miliyoni zibiri. Onu nayo iri kwirondera miliyari zine n'amamiliyoni amajana ane z'amadolari yo gufasha miliyoni 20 z'abanyafghanistani. Ano makuru yose duce ku masonga turarambura mu kanya isase muri hafi ya maradiyo yanyu. Ishiramwe mpuzamakungu ONU itangaza ko ingwano hagati ya leta ya Ethiopia n'ingabo z'intara ya Tigray yakuye mu vyabo abantu barenga miliyoni zibiri kuva mu kwezi kwa 11 umwaka w'2020 ejo ni mukankusi arabandanya nino nkuru.
Muri uyu mwaka imirwano yimukiye mu ntara ya Afar yakesheje ibyabo abandi banyayethiopia kimwe n'impunzi zaturutse mu gihugu baturanye cya Eritrea bashakisha ahaba hari umutekano. Ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR ivuga ko impunzi bihumbi zavuye mu byabo biturutse ku mirwano mu ntara ya Afar. Astrid Castellane, umuhuzabikorwa by'ubutabazi wa HCR, avuga ko umutekano mu karere ugerwa ku mashyi by'umwihariko ku mupaka hagati y'intara ya Tigray n'iya Afar. Uyu muyobozi avuga ko mu kwezi kwa kabiri gushize imirwano yatumye impunzi ziri hagati y'ibihumbi 2,600 n'abandi bantu 300,000 bo mu ntara ya Afar bata ibyabo. Agahenge mu rwego rw'ubutabazi katangajwe mu minsi myinshi ishize katumye haba kwizera ko imfashanyo ishobora kugera ku bayikeneye. Nubwo ako gahenge kabonetse ariko indi mirwano yavuzwe mu ntara ya Afar muri iki cyumweru. Hagati aho abataye ibyabo bo mu ntara ya Afar baragerageza gutuza kandi bafite icyizere ko aho bacumbitse ari by'igihe gito.
Ejo ni bandaniriza muri Libya aho Fati Bashaga yagenye mu mabanga y'umushikiranganje w'intwari wo hagati n'inamashinga mateka ifite icicaro mu burasirazuba bw'igihugu muri uku kwezi yiteze gutwara leta i Tripoli mu minsi iri imbere adakoresheje ingufu.
Ibyo Bashaga yabwiye ibiro ntaramakuru byo mu Bwongereza Reuters nyuma y'impaka zimaze ibyumweru. Abdul Hamid al-Dibeiba wari wagizwe minisitiri w'intebe w'agateganyo hashize umwaka binyuze mu nzira y'amahoro ishyigikiwe na ONU. Yanze kurekura ubutegetsi Bashaga nyuma y'uko amatora yateganyijwe mu kwezi kwa 12 aburiyemo kandi akomeje kuba mu murwa mukuru hashyikiwe n'imwe mu mitwe ifite intwaro. Nyuma y'uko inzira y'itora itubahirijwe, Inteko Ishinga Amategeko yavuze ko guverinoma ya Dibeiba yacyuye igihe kandi yahisemo Bashaga kugira ngo ayobore inzibacyuho nshya iganisha igihugu ku matora mu mwaka utaha. Ibyo cyakora izindi mpande zishyamiranye zabiteye utwatsi. Bashaga yagerageje kwinjira i Tripoli mu byumweru bitatu bishize aherekejwe n'amakamyo ya gisirikare afite intwaro zikomeye ariko yasubiye inyuma ubwo ingabo ziri ku ruhande rwa Dibeiba zafungaga imihanda yinjira mu murwa mukuru. Kuva icyo gihe Libya yaheze mu gihirahiro cya politiki aho guverinoma zombi zivuga ko zemewe imbere y'amategeko, hari ubwo bako hakongera kwaduka imirwano cyangwa igihugu kigacikamo ibice kandi ONU n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bigerageza kuzanzamura itora byarananiwe. Bashaga yagiye asubiramo ko atazigera akoresha ingufu ngo yinjire mu murwa mukuru kandi yabwiye Reuters ati kugera i Tripoli kwacu no ku cyicaro gikuru cya guverinoma bizatungana mu mahoro.
Ejo ni mukankusi turacari kumwe. Kuri uno wa kane ONU yavuze ko isaba amadolari miliyari zine na miliyoni 400 yo gufasha miliyoni 20 z'abanyafghanistani bakeneye ibiribwa aho kuba n'imiti yo kwivuza n'ibindi ivyankenerwa.
Mu Banyafghanistani barenga miliyoni 60-60 % by'abaturage bakeneye inkunga y'ibiribwa. ONU ivuga ko Afghanistani ari kimwe mu bihugu birimo ibibazo byinshi ku isi. Umuhuzabikorwa by'ubutabazi wa ONU Martin Griffiths amaze iminsi itari mike I Kabul avuga ko ubuzima bw'abantu miliyoni 40 burigetse ku kaguzi. Uyu muyobozi avuga ko yasuye ibitaro by'abana akigera mu gihugu kandi ko yahungabanyijwe n'ibyo yabonye. mubyo yabonye harimo duhinja twavutse tutagejeje igihe abana bafite indwara zituruka ku mirire mibi umubyeyi wari utwaye umwana ufite ibibazo by'imirire mibi amaze gupfusha abandi babiri kuva abatalibani bongeye gufata ubutegetsi mu kwezi kwa munani umwaka ushize ubukungu bwa Afghanistan bwaguye hasi cyane miliyari z'amadolari y'imfashanyo mpuzamahanga zarashize bituma serivisi za guverinoma zihagarara kuba abantu batarabashaga kubona akazi byabaviriyemo gusaba inguzanyo kugira ngo iminsi yisunike ibi byatumye imyenda yiyongera byongeye kandi Afghanistan zahajwe n'amapfa atarigeze abaho mu myaka 30 ONU irasaba byihutirwa abaterankunga mpuzamahanga gufata mu mugongo abaturage ba Afghanistan irinabasaba gushinyiriza bakirengagiza ibyo batumvikanaho n'abatalibani muri politiki yabo ivuga ko amafaranga asabwa arayo kurengera ubuzima no guha abanyafghanistan icyizere cy'ejo hazaza
Amakuru muhejeje kumva yateguwe na Ejoni Mukankusi mushobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio VOA akaburungu com adresse ya Facebook yacu YouTube na Instagram ni VOA radio yacu mukanya duca tuja mu karere k'ibiyaga bigari mu karere k'ibiyaga bigari tuyahera mu Burundi Papa Francisco umwungeri wa Ekleziya Katolika yifuza kumenya ukuri no gushengeza imbere y'ubutungane abagandaguye uwahora serukira Papa mu Burundi Archevêque Michael Courtine nyakwigendera Courtine yiciwe mu gitero cyabitwaje ibirwanisho mu mwaka w'2023 ibindi ku ino nkuru turabaza mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ari Kigali mu Rwanda
Leta ya Vatikano n'umwungeri mukuru wa Ekleziya Katolika batangaje ko abishi wahoze aserukira Papa mu Burundi babwirizwa kumenyekana imbere y'uko hahimbazwa imyaka 20 iheze yishwe mu kwezi kw'12 umwaka uza Musenyeri Michael Courtine yiciwe mu Minago ubu ni mu ntara ya Rumonge mu bumanuko bw'igihugu mu mwaka w'2023 yaguye mu mutego w'abagwanyi bitwaje ibigwanisho bari bahanganye n'abasirikare b'igihugu icyo gihe cy'intambara Courtine wo mu Ireland yaramaze imyaka 3 gusa aserukira Papa mu Burundi ico bikoze umusenyeri yishwe afite imyaka 58 yumvikanye akatari gake asaba abashamiranye gushira hasi ibigwanisho bakaja mu biganiro ndetse Ekleziya Katolika yikeka ko ashobora kuba arico yazize ivyo Papa Francisco n'umunyamabanga mukuru wa leta ya Vaticano babibwiye umukuru w'igihugu c'u Burundi mu rugendo yaramazemwo indwi yose ku cicaro gikuru cha Katolika mu gihugu c'u Butaliyano Prezida Evariste Ndayishimiye yijeje Papa Francisco kw'amatohoza kuri urwo rupfu agiye kunyaruka
baturaza bati none mu matohoza mu bigejeje hehe ko nabo bipfuza yuko isabukuru y'imyaka 20 iheze agandaguwe yuko bo babamenye imiryango kuko irabaza ingene vyagenze n'ababikoze uburongozi bw'igihugu bwari buhari ntibwari bufise ubushobozi bukwiye bwo kugira amatohoza akwiye kuko murabizi ko twari mu bihe by'amagume aho umwe wese yatumwiko mu kuwundi none rero yuko ubu mugwi wo kumenya ukuri no kurekuriranira bazobigirira amatohoza bavuze bati ko twumvise ko ari umugwi uri kuragira amatohoza twosaba rero ko wonyarutsa kugira ngo umwakuza tube tuzi ingene vyagenze nawo uwo mugwi musanze muzi kuri ku kivi ku buryo twizeye neza yuko tuzomenya ingene vyagenze
Igihe yatahukavuye mu rugendo rwiwe ku muhinga mukuru uyu wa gatatu Perezida Ndayishimiye yavuze ko i Vaticano banamubajije ingene imigenderanire hagati ya Ekleziya Katolika n'ubutegetsi yifashe mu gihugu ciwe mu ntureka zadutse mu mwaka w'2015 abungere ba Ekleziya Katolika bari bahanuye nyakwigendera Perezida Petero Nkurunziza kudasubira kwitoza mu kindi kiringo bavuze ko bari bafise amakenga ko ico kiringo kizotera indyane mu gihugu n'inyuma y'intureka urwego rwa Ekleziya Katolika rwaranebaguye amatora yashikanye umukuru w'igihugu ahari ku butegetsi ibyo byatumye izo nzego zibiri zitarabana ryiza umukuru w'igihugu yishuye Papa Francisco kubo imigenderanire yasubiye kunaguka
twaraganiriye n'imibano hagati ya Ekleziya Katolika ni nzego z'u Burundi z'igihugu ndamwiganira yuko turiko dukorana neza cyane Ekleziya Katolika y'u Burundi ifasha cyane mu by'imibano mu bijyanye n'iterambere mu bijyanye amagara y'abantu n'indero kandi yuko ari ifise amashuri menshi bitaro byinshi baca banavuga bati mu minsi iheze harabaye agatosi hagati y'abanyepolitiki na Ekleziya Katolika bati none ubu vyifashe gute hanyuma cabumbwira ko uno munsi imeze neza yuko ama paruwase ari yagoma ari kwarafasha kugira ngo nkugwaruka gutera imbere ugwaruka rushe gukora ibikorwa by'iterambere.
Uyu mwaka Ekleziya Katolika yiteguriye guhimbaza imyaka 60 iheze intumwa ya mbere ishitse muri ico gihugu guserukira papa. Ku mwaka uzanaho ni isabukuru y'imyaka 125 iheze Ekleziya Katolika ishitse mu Burundi. Umukuru w'igihugu yaratumiye papa Francisco muri iyo minsi mikuru. Papa yishugiki
narashimishijwe nuko yakiranye n'igishika cisi ayo masabo yanje aca arambwira ati mugabo w'umwaka yaramaze gufata izindi ndinganizo ku buryo avuga ati mu mwaka uza 2023 nzocanza kandi ndabyanditse kuko yaciye abyandika yerekana yuko yavyakiranye igishika.
Urugendo rw'umwungere mukuru wa Ekleziya Katolika mu Burundi ruheruka mu mwaka w'1990 aho Papa Yohani Paul wa kabiri yahamaze iminsi 3 mu kwezi kw'icyenda. Hamwe Papa Francisco yogendera Burundi azosanga abakristo baragabanutse agereranije n'abari bahari igihe Yohani Paul wa kabiri yagendera Burundi. Raporo y'inama nkuru y'abepiskopi Katolika yerekana ko ubu abakristo ba Katolika bagabanutse kuva ku bice birenga 90% gushika ku bice 61% nayo abakristo bayandi madini y'abakizwa bariyongereye gushika ku bice 21% bavuye ku bice 5% by'abarundi mu myaka 30 iheze. Pierre Clavier ni inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turacabandanye n'amakuru agezweho mu karere k'ibiyaga bigari hagezweho mu gisata c'impunzi. Ishyirahamwe Save the Children rikorera mu gisata c'indero mu ikambi y'impunzi ya Nduta rivuga ko mu kiringo kitarenga umwaka rimaze gusubiza mu miryango yabo abana bari munsi y'imyaka 17 barenga 3000 bari baratorotse ikambi baje gupagasa mu bindi bisagara bya Tanzania. Umenyeshamakuru ijwi rya Amerika muri Tanzania James Jovin yaduteguriye ino nkuru.
Umuvugirizi wa Save the Children mu nkambi ya Nduta Bwana Jamali Abdalla mu kiganiro yahaye iki gihe Amerika yavuze ko hari impamvu nyinshi zituma abana batoroka inkambi bakajya gushaka ubuzima. Muri zo bavugamo ubukene bugaragara mu miryango, benshi muri bo n'abaheba amashuri bivanye n'ikibazo cyo gukena ibikoresho bya nkenerwa harimo amakaye n'imyenda y'ishuri. Avuga ko ikibazo nuko baca bakoreshwa imirimo isaba ingufu nyinshi kandi barengeye nko kurima, gufyatura matafari, kubaka amazu no kuragira ibitungwa. Bwana Abdalla yavuze yuko iyo shyirahamwe ritegereje gufasha abana barenga 5000 mu gice cya mbere mu ntumbero yo kubaha imfashanyo zitandukanye kugira bagire imibereho myiza nk'abandi.
Katika kipindi mwezi utuseme
muri kuno kwezi turimo turakora isakwa ry'abana bari nyuma y'inkambi kugira tubasubize mu nkambi. Benshi mu abo tumaze gutahana basanze bakoreshwa ibikorwa bibarengeye nko gufyatura amatafari, kurimishwa buri munsi no kwirirwa bubaka amazu. Naho biri uko bama batorotse ikambi kubera ibibazo ntangere. Dusaba uzobabona aho hose mu bijiji azotubarire kugira dukomeze uwo mugambi wo kubasubiza mu nkambi mu ntumbero yo kubafasha bikwiye. Bamwe mu babyeyi batuye mu nkambi ya Nduta bavuganye n'ijwi rya Amerika bemeza ko abana benshi batoroka inkambi kubera ubukene bugaragara mu miryango buterwa n'imfashanyo zidahagije baronswa muri iki gihe.
Abanyeshuri benshi barasafira bakajya hanze y'inkambi kurondera ubuzima. Ubuzima bw'abanyeshuri bwarononekaye, umuntu ashobora kureka kwihangana ugasanga aratoze kandi ipfanye n'ubuzima bwewe. Rero bishobora gusanga ubuzima nabwo nyine budasa. Usanga ubuzima budasa usanga n'ingeso zitandukanye,
barahuye n'indwara nyinshi zitandukanye. Bamwe barahevye amashuri, abandi nabo baragiye inyuma y'ikambi kurondera amahera ngene bobaho, abandi nabo ugasanga baguma bahura n'indwara zitandukanye zo ngaha mu nkambi. Ko ngaha mu nkambi benshi ngira usanga ari ubuzima nyine bw'abacanze bose baraheba ko ngaha mu nkambi biragoye. Kishwa kuri mbashe rwasanga uravuza gastawe n'ishamura gututufuta.
Abeshi baratwaye amata, abandi barajira mu bikiki kubira, abandi baraba ibirara byo ngaho. Nta bikoresho bafise na cane cane nka bijya bikoresho babaha by'ishure. Twasaba ahubwo ko bafasha bakabaha ibikoresho.
Mu gihe ishyirahamwe Save the Children ririmo gufasha abana abo bavyeyi batuye mu nkambi, basabye yuko amashyirahamwe atandukanye yofasha imiryango ikayironsa imfashanyo zihagije ibikorwa n'imyuga itandukanye kugira baronke ubushobozi bwo kurera abana babo mu buryo bukwiye
bafasha nyine bakabaha ibyangombwa makaye amakaramu cyangwa bakabaha nyene ibintu nyene byo gufasha nyene nkabo bigeme nyene hasa nk'abigeme
abo gicyo saba no kwanyishire bapokeza ibikoresho byo gukoresha gani baje maze guhura n'izo ngorane bahuye nazo
basoke yanze kambi kugo buzima bw'ibyo bikoresho cyangwa ngo baje gukora undi buzima butandukanye mu nkambi kugo kubura ibikoresho byo kwishura
ishyirahamwe Save the Children rifasha igisata cy'indero mu nkambi y'impunzi ya Nduta yemeza ko rishoboye gufasha abana bashika 900 buruko umwaka utashye gusa hakurikije igihe bitigiye bitangwa n'umuvugirizi w'iryo shyirahamwe hari abandi barenga 700 bakeneye imfashanyo zitandukanye mu nkambi ya Nduta kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania James Jovini ku bw'ijwi rya Amerika.
Abakunzi b'inkino na sport ku ijwi rya Amerika kakazi kimurakamenyereye yo kavuze twa tubafitiye bishasha mu by'inkino. Ibihugu bizoserukira umugabane wa Afrika mu gikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru yaramenyekanye ICS ni Senegal, Ghana, Maroc, Cameroon na Tunisie. Inkino zizotangura ku itariki ya 21 y'ukwezi kw'11 zihere ku itariki ya 18 y'ukwezi kw'12 kuno mwaka w'2022 kikazobera muri Qatar. Imirwi nserukira gihugu ni 32 nizo higanwa muri ico gikombe uno mwaka. Imbe yo kwico gitigira icongerezwa kigashika ku mirwi 48 mu gikombe cy'isi yose cyo mu mwaka w'2026. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yaganire n'amenyesha makuru bacu b'inkino ari bo Désiré Hatungimana na Jean-Claude Munyandinda bomi bari mu Rwanda. Barashimikira cyane kukungene babona imirwi yo muri Afrika yotsinda itike yo kuja mu gikombe cy'isi yose cy'uno mwaka muri Qatar. Désiré Hatungimana ni watangura avuga.
No kuvuga yuko ugiye kuraba ngene izo nkino zagenze gi cyantangaje ni urukino rwahuje Cameroon n'umugwi wa Algeria kubera muri bwako mu rukino rwa mbere umugwi wa Cameroon wari watsindiwe muhira igitsindo kimwe ku busa nta muntu rero yari yiteze yuko Cameroon iza guhava igenda muri Algeria ngo yakure intsinzi nibyo koko umugwi wa Cameroon watangwa kuro igitsindo muri Algeria irakigombora kubera ari yatsinze igitsindo cyo hanze byasa nuko imaze kuronka uburenganzira bwo kujya mu gikombe cy'isi kuko hari asigaye umwanya muto cyane mbere bari bashyitse muri wa mwanya w'inyongezo ariko rero umugwi wa Cameroon niwo watangaje abantu muri zinkino zose twagiye turabona kuko uwo mugwi wagiye kuronka igitsindo ku masegonda ya nyuma igitsindo cyatsinzwe na Carle Toko Ekambi icyo gitsindo rero kikaba cyaje kigitangara ugiye kuraba ukuntu gurukino rwari rumeze ni koko ku Cameroon ntibari ariko barayisumbya bimwe bigaragara mugo kwijya gutsindira itsindo bibiri kimwe umugwi wa Algeria ni gurukino mbona ngo bagora ntangaje kuko kubona Maroc itsinda na demokrasi ya Kongo nk'ivyo bitangaje cyane n'abyirukino rwa mbere ngene rwagenze eka na Tunisia nyene nuko ucyo navuga rero cy'urukino rwantangaje urukino rwaje gwerekana yuko pira maguru byose bishoboka kandi ari kurindira musego kandi wa nyuma gushika ifirimbi ivuze n'ubwo urukino rwahuje Cameroon n'umugwi wa Algeria
weho Jean-Claude Munyandinda ivyavuye muri zo nkino ivyo bigo izoserukira Afrika mu gikombe cy'isi yose cy'uyu mwaka muri Qatar hari byatangaje cyangwa iyo migwi ubona niyo abantu bari biteze
urakoze Fidele nibyo koko nk'uko mugenzi wanjye Désiré abikomojeho kipe ya Cameroon yari yatsindiwe iwayo mu rugo igitego kimwe ku busa na Algeria igira itya ku mukino wo kwishyura nayo ibishyura ndetse inarenzaho ahangaha umuntu yavuga ko bitunguranye ariko gihe nakongeraho ko bidatunguranye cyane kubera ko kuba Cameroon yaratsindiwe iwayo ni ibintu bikunda kuba mu mupira w'amaguru Algeria nayo kuba yatsindirwa iwayo mu rugo ntacyatungurana cyane cyane ugereranyije n'uko yari yaritwaye mu marushanwa aheruka dukurikije ko yari yaritwaye mu gikombe cya Afurika giheruka kuba bigaragara ko ari ikipe iri fragile cyangwa se ikipe itagifite ubukana ubwo yari ifite mbere aha rero umuntu yavuga ati Cameroon nibyo koko nayo urwego rwayo ntabwo ari rwa rwego dusanzwe tuyiho mu myaka ya za 90 ariko nyine bubwo bavuga bati Cameroon ni igihangange muri Afurika nta kipe nimwe dutinya yaba rero mu bihugu byo muri Afurika yo mu majyaruguru ntabwo tubatinya turi ibihangange kuri Afurika niyo mpamvu rero umuntu avuga ko kuba Ribéry Sang umutoza mushya utaranahabwaga amahirwe mu by'ukuri bavuga ko urwego rwe rutari rwo gutoza ikipe nka Cameroon yagiriwe icyizere n'umusangirangendo we
mwereta ofisi amuhakwere no kipe ya Kameruni yabigezeho rero nokuba ngo yaratunguranye ku ruhande rumwe ariko kuri ruhande nkavuga ko yatunguranye ni kipe ya Algeria muri iki gihe ntabwo ari kipe yifashe neza naho rero mu yandi makipe ane asigaye nkuko twabikomojeho mu kanya Tunisia kuba yatsinda Mali n'ibintu bisanzwe nanavuga ko ndetse Tunisia kuba yatsinda Mali nta kidasanzwe kirimo kuko Mali urebye amakipe 10 yarimo ahatanira kubona ino myanya itanu Mali twavuga ko ari ikipe ya kana cyane cyane kutarabona n'amahirwe yo kujya mu gikombe cy'isi mu mateka yayo Maroc gutsinda Congo twavuga ko nta cyatunguranye kirimo hanyuma Senegal gutsinda Misiri na amakipe koko abiri ari ku rwego rwo hejuru ariko Egypte cyangwa se Misiri yasubiye inyuma ku buryo bugaragara Senegal yari nayitsinze no mu gikombe cya Afrika ku mukino wa nyuma nacyo nta cyatunguranye kinini hanyuma rero Ghana na Nigeria ahangaha naho Ghana twavuga ko yenda yatunguye Nigeria ukurikije uko Ghana nayo yari isanzwe ihagaze muri iki gihe ko urwego rwayo rwasubiye inyuma ariko na Nigeria nayo nuko cyane cyane ko nayo yatashye nabi muri irushanwa ry'igikombe cya Afrika riheruka muri make rero twavuga ko aya makipe agiye kuzahagarara umugabane wa Afrika ni amakipe ubona ko asa nkaho yabikoreye anabikwiye nta kipe twavuga ko yatunguranye cyane usibye Cameroon nyine yatsinze Algeria yitsinda iwayo
Desire uravye ivyo bihugu ayo makipe yahuye bitsindo byari ivyegeranye ubuganwa kwari kwegeranye uretse Republika ya Demokratike ya Kongo yatsinzwe muri zo nkino zibiri ibitsindo bitanu kuri bibiri ahandi wasanga ari gitsindo kimwe canke banganya mugabo ca gitsindo kiba cinjijwe hanze akabico catumye gitatura amatati hagati y'iyo migwi vyerekana iki ku bwanyu Desire
Iyo cyubyerekana Fidelie ni kintu kiriko kiragaragara twagiye turabona mbere mu gikombe cya Afrika icyo byerekana nuko muri Afrika uno munsi nta migi mito miti gihari nibyo koko Republika ya Demokarasi ya Kongo yatsinzwe igitsindo bine ariko ahandi byagiye kiba igitsindo kimwe kimwe cyangwa gusa ku bundi byerekana rero ko imigwi yo muri Afrika uno munsi mu mupira w'amaguru isa n'iyinganya ingufu kuko niyo bariko barakina kuvuga ati umuntu aratahukana intsinzi biragoye cyane kuvuga dufatiye nko muri gikombe cya Afrika cyaheruka twarabonye imigwi mito imigwi nka za Gambia ubona ko nta kahise ikomeye ifise nka za Comore yashyize muri gikombe cya Afurika ugasanga iri kwiyabiza icyuya kimwe gikomeye cyane imigwi twari tuzi yuko ari ihanganye muri Afurika cyagagaye rero ibihugu nka Ghana ibihugu nka Nigeria birataha hakiri kare ibihugu bya Algeria birataha hakiri kare icyo ni ikintu gikomeye cyane cyo kwerekana umupira w'amaguru muri Afurika ukuntu uri kurasa n'umutera imbere bya bintu byitwa ngo ni bito biriko biratera bijya imbere hanyuma bya bindi byitwa ngo ni binini ntabwo nini ya cyane byateye uno munsi w'umupira muri Afurika tukavuga yuko imigwi myinshi isa n'iyegeranye cyane kandi ikindi navuga ni uko ko kugiye no kuraba burya n'ubuhinga bwarazamutse ugiye kuraba imigwi yo muri Afurika uno munsi ukaraba abakinnyi ikinisha imigwi basanzwe bakinamo mu bihugu bya Buraya usanga ari imigwi ikomakomeye imigwi ifite amateka byerekana rero ko muri Afurika umupira w'amaguru uri kuratera imbere nta gihugu gisumbye ikindi bimwe bigaragara cyane byerekana yuko mu minsi iza mbere amahiganwa ya Afurika azoba akomeye cyane kuko azabahura imigwi isa n'iyinganya ingufu
niko bibona muri mate nawe Jean Claude
nibyo urwego rw'imikinire rwagiye ruzamuka ntabwo ibyo kugendera ku mazina ngo ikipe irakomeye ibyo ngibyo ntabwo bikigezweho iyo hajemo ubushake n'ubushobozi mu mitegurire y'ikipe y'igihugu icyo gihe ikipe ishobora kwitwara neza nk'uko Desire yarabivuze ni ukuvuga ngo amakipe yitwaraga neza mu myaka icumi ishize ntabwo ari ngombwa ngo ariyo tubona ari hejuru ku isongero cyangwa se ku isonga y'andi makipe hano muri iki gihe bigaragara ko ikipe ishyizemo ubuseriye cyangwa se ishyizemo umurava ugaragara mu gutegura ikipe y'igihugu bijyana no gushyiraho amarerero cyangwa se development ihereye hasi gushyiraho abatekinisiye bakurikirana abakinnyi bageze hakurya bakina ku mugabane w'Uburayi kubakurikirana umunsi ku munsi mukagirana n'umubano mwiza ku buryo igihugu uzamuhamagara ngo aza gukinire hari ibintu byinshi bigomba kugenderwaho ibyo bintu byinshi bikaba bigomba gushingirwa ku mitegurire cyangwa se ku miyoborere y'umupira w'amaguru mu bihugu bigiye bitandukanye ariho hagiye hagaragara ko ibihugu cyangwa se ubuyobozi bw'amashyirahamwe na za minisiteri z'imikino mu bihugu binyuranye abagerageje bose gushyiramo imbaraga n'ubushake bwinshi bagiye bagera ku musaruro ugaragara urabona ko nk'ikipe ya Senegal twafata ko ubungubu muri iki gihe ari nk'umwami wa football muri iki gihe tugezemo ni ibintu yaharaniye ni ibintu yateguye ibihe igihe gihagije nta gucika intege none ubungubu iragaragara nk'aho ari ikipe iri ku isonga muri iki gihe muri Afurika ni uko bagora andi makipe nk'ubungubu twavugaga Algeria ntabwo ikiri ku rwego abantu bari bayizeho mu myaka ibiri itatu ishize Nigeria nayo bigaragara ko yasubiye inyuma nta gitinyiri gifite nka mbere aha rero ni ukugaragara ko ibintu byose nta na kimwe kikora nta kintu kiza aho hazari ibintu bitegurwa kandi bigategurwa igihe kirekire
Desire kuba urukino rwahuje Ghana na Nigeria rugiye kurangira abarorerezi abafana bihereje ikibuga bakagira imigumuko byaratanze isura mbi ku byerekeye kwitwara kw'abafana nikiye mubona cyatumye ibyo biba nikihe nabajejwe gucunga umutekano mu bibuga by'umupira w'amaguru gukora muri make
icyo byavuye ko sikindi na gashavuka Nigeria kubera Nigeria imaze kuva muri ayo mahimwa yari fani imaze kwizera no nyene ko izabukina igikombe cy'isi kizobera muri Qatar ariko rero Mexico byagenze kuko umugwi wa Ghana wari wanganije iwabo wagiye kuronka intsinzi muri Nigeria aba Nigeria rero birababaza cyane abakunzi b'umupira w'amaguru niko kujya mu kibuga mbere kuvuga ko ari umuganga yarerungitswe n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afrika CAF bangwa bapima icyo bita uko atabakinnyi bafashe igihe ibiyobyabwenge muri antidopage hanyuma yoba yarahasize ubuzima mbere yarapfuye uwo muganga wa CAF abandi bantu benshi barakomereka kubera abo bantu bagiye kwinjira mu kibuga ibintu byo gutera ibyatsi cyane kuko mu mupira w'amaguru hariho gutsindwa no kunganya y'abantu batsinzwe bategereza kumenya yuko ari bishika mu mupira kuko utemera gutsindwa ntiwo kuriburaje mu mahiganwa abantu rero abarongoye amashyira mu mupira w'amaguru eka n'abategetsi batandukanye barakwiye kwigisha abarorerezi bakamenya koko ko gutsindwa bibaho bakanavyigishwa mu migwi wabo haba mu maklebe cyangwa mu migwi iserukira bihugu bakigishwa yuko gutsindwa bibaho gutsindwa rero bimaze kumenya bikajya mu mitima y'abantu ko bibaho birashobora no gufasha ugasanga abantu barakiriye gutsindwa hamwe bagaterwa ibikurikira rero biragoye cyane kubona umugwi wa Nigeria ibyo bintu byashitse n'ibintu by'iterasoni n'ibintu byo kwiyamiriza n'ibintu byo gutera ibyatsi mu nkino tukibaza mbere ko hazofatwa n'ibihano bikomeye ugiye kora ibintu byabaye kubera bikunze kuba mu mupira w'amaguru ntibiba muri Afrika gusa niburaya byarabaye birakunda kuba mu migwi ariko icyo gusaba umuntu yosaba barongoye umupira w'amaguru nuko buza barigisha abantu bakamenya yuko gutsindwa ari ibintu bishika kandi bakabyakira ahubwo mbere bagaheza bakanipfura bakanashimira bakanipfuriza intsinzi no vuga ati gafelicita nabo bantu batahukanye intsinzi nicyo bita fair play mu rukino ndakavyiyamiza bakajya mu ibarabara kiyamiriza kandi mu mpira koko atari ko byateza kugenda
muri make Jean Claude kuba iki gikombe cy'isi yose kizoba mu kwezi kw'11 n'12 bibaye ijya mbere mu mateka y'igikombe cy'isi yose kubera kibereye muri Qatar mubona hari icyo bizohindura mubona hari ingaruka bizogira ku byerekeye amashampiyona atandukanye abakinnyi baba barimwo n'icyo gihe cy'umwaka ku byerekeye kwitegura kuri bo ku mubiri no mu mutwe
nibyo hasigaye twavuga amezi ageze ku 8 twavuga ko atari amezi makeya na umwanya urahagije wo kugira ngo aya makipe yitegure hari abakiri muri za shampiyona z'iwabo abakina ku mugabane w'i Burayi nabwo shampiyona ziracyarimo ntizirarangira ariko ngira ngo ikikombe cy'isi kiza mu kwezi kwa 11 shampiyona izaba yarongeye gutangira abakinnyi bazaba bari fre ngira ngo ni umwanya uhagije wo kwitegura cyane cyane kuri amakipe azaba yahagarariye Afurika Tunisia Maroc Kameruni Senegal ndetse na Ghana ngira ngo umwanya wo urahagije ariko rero buryo igikombe cy'isi kugitegura ntabwo ari ayo mezi gusa birasaba nyine ibintu byinshi birasaba no kugira ngo bategure abakinnyi no mu mutwe aho babarizwa hose babumvishe ko bagomba guhatanira igihugu cyabo ndetse bakanabasaba no kwigengesera cyane cyane ko umuntu adafashe precaution cyangwa se ngo afate ingamba zituma nawe yirinda ubwe ashaka kwisanga mu mvune mu buryo butunguranye ariko mu bijyanye no gucunga umubiri we na discipline ye n'ibyo asabwa n'igihugu cyamubyaye kugira ngo azahagarare neza ibyo ngibyo ni still turagaruka muri ya miyoborere no gukurikirana abakinnyi hariho twavuga ko ari umwanya uhagije ntabwo wenda ari umwanya munini ariko ni umwanya uhagije kugira ngo amakipe yose abe yashyize byose ku murongo kugira ngo azashobore kwitwara neza Qatar rero nayo tugarutse nko kuri Qatar nibwo bwa mbere izabakiriye igikombe gikomeye nk'iki ngira ngo na Qatar ubwayo tuyivuze twavuga ko ari occasion nziza cyangwa se umwanya wayo mwiza wo kugira ngo nabo bazamure urwego rwabo rw'umupira w'amaguru cyane cyane ko mu bikorwa remezo byinshi bamaze kubikora amasaje amaze gutunganywa ibintu biri kujya ku murongo ariko noneho birasabwa noneho ngo ikipe nayo ya Qatar izaba iri mu rugo nayo nubwo nyine gutegura bigaragara ko ubushobozi bw'amafaranga n'ibikorwa remezo birahari ariko se no mu kibuga izagaragaza ubwo bushobozi ibyo rero nabyo ni inshingano zisabwa abahagarariye umupira w'amaguru muri icyo gihugu kwizera ko iri rushanwa rizagenda neza icyo igihugu cya Qatar gisabwa ni ukugira ngo n'ikipe y'igihugu yabo nayo izagaragaza urwego rushimisha rw'umupira w'amaguru ntizatahire gusa gutegura kuko gutegura neza no kugaragaza ibikorwa remezo byiza ni ikintu cyo gushimwa ariko nanone gutsindirwa mu kibuga ugatsindwa nk'udahari nabyo byaba ari igisebo ku gihugu kizaba cyakiriye iri rushanwa ry'igikombe cy'isi
Murakoze yari Desire Hatungimana umenyesha makuru w'inkino ari ikigali mu Rwanda hamwe na Jean-Claude Munyandinda nawe nyene umenyesha makuru w'inkino nabo nyene ari ikigali mu Rwanda twako turavuga ku migwi ya Lance Tike muri Afrika kuja mu gikombe cy'isi yose cy'umwaka muri Qatar ndabashimiye murakoze
murakoze Fidel murakoze Fidel
Marakoze bagenzi bacu Desire Hatungimana Fidel Nyongabo hamwe na Jean-Claude Munyandinda kuri ubwo busesanguzi bwabo mu by'imikino akano ngarero duce dusozerera makuru nibiganiro twa tubafitiye muri kano kanya Dieudonné Cyubahiro wakoze nkuko wama nande Diane nahazi turaza gusubira igice saha imwe n'iminota 30 yandi makuru ngiye